Radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa kabiri mu kiganiro muri Isanga. Ikiganiro mwumva buri munsi amasaha ya saa kumi Bujumbura ni Kigali mu Rwanda gushika saa kumi n'imwe. Muri kumwe na Oriane Tangishaka, ndabaha ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa kumi.
Ku munsi wa kabiri nk'uko bisanzwe tuganira mu kiganiro muri Isanga n'abakenyezi n'abigeme, tukamenya byinshi ku bijyanye n'ubuzima bwabo, amagara yabo, iterambere ryabo n'ibindi byinshi bijyanye nabo. Abo bakaba ari abigeme bo mu mugwi w'abagide b'abarundikazi mu Burundi, bari bari mu nama Rukokoma, inama yabahuje ku rubuga ngurukana bumenyi. Mu mpera z'indwi turangije, ishirahamwe ry'abagide b'abigeme mu bihugu bitandukanye baragize ikoraniro ridasanzwe ry'igisata cayo cyitwa Yes Youth Exchange South to South, gisanzwe ari gisata cy'abagide b'abigeme bo mu bihugu 13 byo muri Afrika na 2 byo muri Aziya. Iryo koraniro barikoze babicishije ku mbuga ngurukana bumenyi uburyo bwa Zoom, ni mu gihe abagize ishirahamwe ry'abagide b'abigeme bo mu Burundi bahamagarira abigeme n'abakenyezi bakwije ibisabwa kwegera ishirahamwe ry'abagide mu ntumbero yo kumenya byinshi by'iryo shirahamwe n'icyo gisata cha Yes mu kumenya inyifato zibereye hamwe n'ibindi byinshi byo bafasha kwiteza imbere muri kazoza. Ni muri iyo ntumbero rero twatumiye abagize iryo shirahamwe ry'abagide b'abigeme mu Burundi kugira ngo tumenye byinshi bijyanye n'ishirahamwe ryabo n'ibikorwa barimo muri iki gihe. Twatumiye Bella Amandine Kaneza, arongoye urwego rw'abagide b'abarundikazi bahurikiye mu mugwi Yes. Tukaba kandi turi kumwe na Benita Nitanga Bukuru, ari muri iryo shirahamwe ry'abagide b'abigeme b'abarundikazi. Reka rero twumve abatumire bacu byinshi ku bijyanye n'ishyirahamwe ryabo. Kaze neza Bella Amandine Kaneza mu kiganiro muri Sanga.
Nakoze, ndabaramukije.
Namwe Benita, ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Yego, murakoze kunumira.
Mereye kuri Bella, Bella Amandine, tubwire bijyanye n'ishyirahamwe ry'abagide b'abarundi. Kumbure hariho abatari banarizi uko ribaho, iryo huriro ry'abagide b'abarundi kazi babigeme ritunganijwe gute muri rusange?
Murakoze. Ishyirahamwe ry'abagide bo mu Burundi ni ishyirahamwe rihuriramo abigeme b'abakobwa kuva ku myaka 6 kuduga. Ni ishyirahamwe dufise umuvunyi wacu w'umuhari w'abagide ni Bible Power, ariwe yatanguje n'umuhari w'abaskoti w'abahungu. Ariko nk'uko yari yabirabishatse agitanguje umuhari, uko ingoro y'abakobwa n'iy'abahungu itandukanye, niko yatandukanije umuhari, hakaba hari umuhari w'abaskoti n'umuhari w'abagide. Umuhari w'abagide urimo abakobwa kuva ku myaka 6 bagenda baraja mu migwi itandukanye kubw'imyaka bafise. Ni ahantu barongera indero yongeye ku ndero bahabwa mu ishure tukigishwa ibyo mu buzima ukuntu twokwiteza imbere aho umwe wese abageze bivanye n'imyaka yiwe n'ahantu twigira ibintu byinshi kandi ishyirahamwe ry'abagenzi ni ishyirahamwe rihuriramo abantu bose ku myaka cumi umwe wese yemera ubwoko nta tandukaniro na rimwe rihari mu ishyirahamwe ry'abagenzi twese abakobwa duhurira hamwe tukarererwa hamwe
ego none mu kugira ngo umwigeme ashobore kwifatanya namwe kwinjira hasabwa iki
nta kintu na kimwe dusaba umuntu kugira ngo yinjire mu ishyirahamwe ry'abagenzi tumusaba kuza dukorera turi ishyirahamwe rikorera mu mashure hariho amashure usanga arimo abagide ahandi naho tugakorera aho dusanzwe tubaye mu makominote dusanzwe tubayemo ntacyo bisaba utari uko umuntu abishaka gusa hanyuma akaza akifatanya natwe
ubu mu gihugu cy'u Burundi umugwi wanyu igizwe n'abigeme bashika kuri bangahe
hari abigeme barenga 10,000 mu ntara zose z'igihugu
numva ko atari bake ibikorwa bya misi yose musanzwe mukora wavuze yuko mwigishwa bimwe na bimwe bijanye n'ubuzima bw'umwigeme bimwe mu byo mubigisha bimwe mu bikorwa bya misi yose cyangwa burindwi mugira ni nk'ibi
ibikorwa dusanzwe dukorera ko na cyane turavuga ku bijanye n'amagara meza bavuga ku bijanye n'ibidukikije turavuga ku bijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza no ku bindi bintu byose kwiteza imbere nk'umuntu ku bindi bintu byose bishobora gutuma umuntu atera imbere agira icyo ashitse ko mu buzima afashe ibyo tuyigira mu bagide agashyira hamwe n'ibyo akura muhira no ku ishure bikamufasha kuba umuntu afise aho yigejeje
abagide none iyo gishyirahamwe ryanyu uburyo buva hehe mufashwa n'abandi mu bikorwa byanyu mukora mu gihugu
uburyo dukoresha turiyumunganya ariko turakora n'iyindi migambi tuba dukorana n'aba partenaire usanga dukura muri turafise turakorana na UNICEF turakorana na ONU FAM turakorana n'inzego z'igihugu zimwe zimwe mu migambi yacu tuba dufise yo guteza imbere urwaruka rw'abakobwa cyane cyane
mpindukire gato kuri Benita nitanga bukuru Benita wewe watanguye wagiye muri make wagiye mu mugwi w'abigeme b'abagide ryari bigenze gute
kuri jewe natanguye mu muhari w'abagide kuva ku mwaka 2009 May 2009 hama njayo njanywe n'umubanyi muga uwo mubanyi ari umuskuru yari nubwa ni umugenzi w'abavukanyi banje hama aravuga ati karibu aha naha turafise umuhari w'abagide dukorana n'abaskuti ariko nawe urashobora kuba hamwe natwe hamukiga byinshi muri icyo gihe nuvuga nti ntibyari bigoye cyane kuko n'umubyeyi wanje yarabikunda hama aravuga ati genda kumva uri hari aho ushobora usanga uteye imbere nuvuga nti nuko natanguye kwinjira mu muhari w'abagide hama ndawukuriramo kuva mu 2009 ngenda ndaronka ico nuvuga mu progression bivanye n'ico twita ama progression mu muhari w'abagide ni ukuvuga ama promesse kugera no ku rundi rwego nuvuga nti rw'abakuze aho umuntu ashobora guca toteme akabandanya
ego none ico gihe uwaja mu bagide hari ayandi mashyirahamwe yari ahari izindishwa ubundi bwoko bw'amashyirahamwe yari ahari ku buryo ko wohitamo iyo wifuza canke yaje nyine ugikeneye kugira ngo ushobore kwiyungunganya ushobore kuronka inyigisho hari izindi zari zisanzwe zihari umuntu w'umwigeme yotoramwo akajamo
kuvuga ku yandi mashyirahamwe nagiye nkiri muto niga mwaka w'icenda nta yandi mashira hamwe nubwo narinzi cyane ariko maze kuja mu bagide byaranyeretse ayandi mashira hamwe yandi abaho ashaka gukora nk'abagide umugabo jewe muri uwo mwanya naye nahise naciye mpitamo kuja mu bagide nyine ndakurirayo amandungukira y'ubumenyi ndungukira n'abagenzi mugabo muri icyo gihe nta yandi mashira hamwe narinzi nagiye kuyamenya ari uko maze kuba mu bagide abona ibikorwa byabo n'ibindi bakorana n'abandi.
Wavuze ko wagiyemo ukiri muto, none bimwe mu bikorwa mwagiye murakora nk'abagide ukiri muto byari bihe? Wajayo kangahe mu manama yabo canke mu bikorwa baba barimo mu ndwi? Waja nka kangahe
mu bisanzwe mu ndwi? Najayo rimwe bivanye n'ibyo Bera yari yavuze. Hariho mu bibano byacu nuvuga nti tujayo dimanche twebwe ku munsi w'Imana niho tugira amakoraniro muri icyo kibano cacu. Hama mugabo apari y'ivyo hariho ibindi bikorwa wasanga dukora haba ku rwego rw'igihugu canke ku rwego nyine rwo muri ayo makomunite tuba turimo. Hariho nk'ama bonne action tukaja gusuza nk'abagwaye canke tukaja nko gusukurira nk'abantu bantu nikora canke nyine n'andi n'izindi nyigisho twaronka ku rwego rw'igihugu hose. Novuga nti naravyitaba kuko nari namaze kubikunda.
Abavyeyi none barabitahuye ico gihe bavyemeye vyoroshe? Vyagenze gute babwira abavyeyi yuko ugiye kuba umugide? Bavyakiriye gute?
Abavyeyi bavyakiriye neza kuko baravuga bati hari abo tubona bamaze kugera kure cane, bamaze kugira ico bungutse haba mu buzima busanzwe. Bavyakiriye neza kandi baranampimiriza kubandanya bantera intege. Ntibashize umutwe yuko umuhari w'abagide ngiye kwigirayo ingeso mbi nk'uko hariho benshi bavyibaza ngo umuhari w'abagide cyangwa umuhari w'abaskut bimeze ukunuku. Ariko je barampimirije ati genda mu bagide, turamaze kubona bateye imbere, turamaze kubona abagize ico bavamwo mu buzima bwabo, genda nawe wige, turagushigikiye.
Ego ico none ubona uwungutse cyane cyane uramazemo imyaka myinshi warahize byinshi, ico ubona wuba wubwira abandi bigeme co bari nk'ikihe wungutse cyane cyane kuri wewe kuba muri uwo mugwi?
Icya mbere kuba muri uwo mugwi nk'uko natanguye ndi muto narahungukiye abagenzi batari bake. Ndahungukira ubumenyi atari ubwo ndonka ku ishuri cyane muhira, kuko muhira hari ibyo usanga baduhishahisha kubera usanga hariho nk'imico ababyeyi usanga bagira ko mugabo umuhari w'abagide narabiharonkeye ubumenyi bwinshi bwabuba nk'ibyo Bera yababwiye ufatiye ku magara meza, yaba kumwe n'umwana w'umukobwa akwiye kwitwara mu kibano, umwana w'umukobwa ingene akwiye kuvuga ari imbere y'abantu, umukobwa ingene akwiye kwitwara haba mu buzi. Ibyo muhira ntibabimbarira mugabo umuhari w'abagide mumwanya mazeyo ndamaze kubihungukira kenshi. Ndamaze kuhungukira uko ingene ashobora kwiteza imbere jewe nyine nk'umwana w'umukobwa ntarabiye kubyo noba mfise muhira canke kubyo noba narakwiye ku ishuri. Ndamaze kuhungukira novuga ibintu byinshi cyane muga muri byose aho ngeze ndumva yuko hari ico nungutse kinini nk'umwana w'umukobwa.
Urakoze cyane. Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri Sanga Mwumva buri munsi saa kumi gushika saa kumi n'imwe amasaha y'i Bujumbura mu Burundi n'i Kigali mu Rwanda. Uno munsi turiko turaganira n'ishirahamwe ry'abagide b'abigeme bo mu Burundi, aho nyuma yaho bahejeje kugira inama y'umugwi wa Yes Youth Exchange South to South, usanzwe uri muri uwo mugwi muri iryo shirahamwe ry'abagide b'abigeme bo mu Burundi, batubwire byinshi byerekeye ishirahamwe ryabo, imigwi yabo, ibikorwa byabo basanzwe bakora mu kugerageza gufasha abigeme mu gihugu cy'u Burundi. rekangaruke ku mutumire wacu akaba ari Bella Amandine Kaneza arongoye ugwego rw'abagide b'abarundikazi bahurikiye mu mugwi yes tukivuga ku kibazo Benita yavuze ko yatubwiye ko hari inyungu nyinshi kuba umwigeme w'umugide mu Burundi hari inzitizi Gabela uba ubona zituma abigeme bamwe bamwe batitabira kuja mu bagide kandi hariho viza bashobora kuharonkera
inzitizi tumaze guhura nazo aho turiko turaja gutemberera abakobwa novuga ni ababyeyi bataba babitahura neza batahura akamaro bizogirira umwana wabo kuja muri gushira hamwe ry'abagide iyindi nzitizi ni hari amashuri amwe amwe usanga dushaka gushiraho imigwi y'abagide kuri ayo mashure ariko ugasanga abigisha n'abarongozi b'iryo shure ntibabitahura neza ahanini nta nzitizi nyinshi duhura nazo aho tugiye bama batwakira henshi cyane batwakira neza kandi bakatwemerera gukora ibikorwa byacu
ikindi Benita yari yatubwiye ko hari abashobora kuba bafata nabi umugwi w'abagide babigeme bavuga ko kumbure haba harimo ingeso mbi ibyo byo babiva kuki
nibaza ko iyo umuntu ataramenye ikintu neza twese turagitinya umuntu ataramenye ikintu ataramenya akamaro ikintu gishobora kugira ku muntu turagitinya tugashaka kurondera aho amashirahamwe y'abagide mainite y'abagide benshi urasanga dukorera hamwe n'abaskuti rimwe na rimwe ugasanga dukorera ishure ryo mu kibano tuba tubayeho nikongira abantu bashobora kubitinya bakavuga ibyo bintu tuzokorana ko ari byo bizoshobora kuvamo kibazo ariko nta kindi kintu mbona cotuma abantu bavuga kutovamo ingeso mbi kuko indero baza kuharonkera ahubwo niyo iza kudutuma n'uwo yari gufata iyo nzira mbi tumusubiza mu nzira nziza tukamwereka ukuntu yokwitwara nk'umwana w'umugeme
Benita yavuze kandi yuko yahora jamwo rimwe mu ndwi kumbure ku babyeyi bo babumva bashaka kumenya ingene izo nama ziba zimeze bakumva koko yuko atangiso mbi baba bagiyemo tubwire bimwe mu byo bagira iyo bagiye nko mu nama hatangura inyigisho bagira bijyanye no kuririmba gutamba ama activity muri make aba hari ni nkaya
mu makoraniro y'abagide tuba dufise abagide bakorana bivanye n'imyaka yabo hariho umugwi w'abana bato bitwa ababanje honnête kuva ku myaka 6 gushika ku myaka 11 hakaba umugwi wo kuva ku myaka 12 gushika ku myaka 15 bitwa abagide hakaba n'ubundi mugwi wo kuva ku myaka 16 gushika ku myaka 18 yitwa ESA hakaba n'undi mugwe kuva ku myaka 18 ku myaka 25 iyo tugiye guhura turaja hamwe bamwe bose bijyanye n'imyaka yabo bakaba bafise umuntu abatwara umugwe umwe ufise umuntu abatwara yabateguriye inyigisho zijanye na bya bintu mu ishyirahamwe ry'abagide bashizeho umuntu wese akeneye kwiga bivanye n'imyaka agezeho kuko indero y'umwana w'imyaka 12 ntijanye n'indero y'umwana w'imyaka 20 umuntu wese arafise urutonde rw'iyo agiye kwiga kuvuga ngo uwutwara uwo mugwi aba yateguye uwo munsi ikintu aza kubigisha agaca bigisha hama tugaheza tukaja hamwe twese biheze tukaririmba indirimbo tukaryohurwa tugakina imikino hari imikino kuba dusanzwe dufise hagati yacu tugaheza mu gusezerana tukaririmba indirimbo mpuzamakungu y'abagide
none ababyeyi bobo bararonka akaryo ko kuza kuraba ingene ibintu biba bimeze bararonka akaryo kukuza kumviriza inyigisho izo arizo abana baba bariko barumviriza hari uburyo ababyeyi nabo nyene muronka akanya kabo kubatumira bakaza kwifatanya namwe
egome mwishiramwe cyacu cy'abagidi barahimiriza umugwi umwe w'abagidi yuko baza barategura amanama ahuriramo abavyeyi mbese hakaba n'ugwego rw'abavyeyi ico bita comité de parents ruserukira abandi bavyeyi bashobora kuza barakurikirana inyigisho abana babo bagiye guhabwa.
Ego ahama kubijanye n'abarezi abigisha canke abajejwe indero mu gihugu bobo nabo nyene murakorana nabo hari uburyo bwo kwifatanya nabo mu bijanye n'indero z'abo bana mu muri komora murakorana nabo
hari uho imihari imwe imwe usanga ikurura ku mashure no ku mashure ajya usanga abana biga bararayo habi Bujumbura canke haba mu ntara za ruguru tuba dufise abigisha bo kuri ayo mashure nyene aba ari bo baba barongoye iyo migwi y'abagidi aba ari bo batanga izo nyigisho zongeye ku nyigisho basanzwe baha abana mu ishure.
Yego murakoze cyane. Reka mpindukire kuri Benita. Benita, birumvikana yuko iyo myaka yose umaze ngaho nk'umugide waravuye mu mugwi wa mbere uja mu wundi byumvikana ko nkuko wabivuze waronse abagenzi benshi uhigira byinshi. Ubu abigeme mugenda nabo bagenzi bose bari muri uwo mugwi w'abagide canke abatarinjira mu mugwi wanyu, ibibazo baba bafise ni nk'ibihe bibatuma bataja mu mugwi we urimwo, muganira wumva bakugira bate?
Mu bisanzwe jewe nk'abagenzi benshi tugendana canke abagenzi sanga fise benshi barimo mu bagide, ariko hariho n'abatarimwo bivanye n'uko nk'abo twagiye kumenyana dutevye canke nk'abo usanga bafise novuga nti ikindi gicapo c'abagide, ariko nabo novuga nti hariho abicuza bavuga bati iyo mbimenyana ari kuja mu bagide hakiri kare hakuriramwo nkawe, ariko hariho n'aho usanga bavuga bati iyaba nayo mu bagide jewe nanje mba ngeze ngaha naha, iyaba nayo mu bagide jewe mbashobora kuja imbere y'abantu nkavuga, iyaba nayo mu bagide jewe hariho nk'umugambi mba naratanguye quelque part shobora kuba narateye imbere nanje ku rugero nkuru.
Kumbure hoba hari uburyo bamwe bamwe kumbure inyambaro ama uniforme n'ibindi byoba byarabatumye bataza bamwe bamwe?
Oya, sinibaza ko nk'umwambaro woba waratumye bashobora kuba bataje mu bagide, ahubwo nuko benshi bavuga bati hari ukuntu bari bazi novuga nti reka mvuge scoutisme na gidisme bari bayizi uko kera yabimeze, bo bavuga bati muja guca amapromese mudukubite ibintu nk'ibyo bivanye n'amaformation mugira, ariko wasanga ico gicapa ico baguma bafise, ariko bakibagira yuko hariho n'izindi nyigisho turonka zidahuriye na hamwe n'ibyo novuga ntibyababuza kuza, ariko kandi hariho n'abagenda kwiyetegura novuga ni kwinjira mu mwaro w'abagide bakuze hama bakongera bivanye novuga nti n'umwaka buba bagezemwo sinzi ngira novuga nka kategori baba bagezemwo mu bagide bagashobora kuronka inyigisho zijanye n'igihe bagezemwo nabo.
Urakoze cyane. Hama Bella, urongoye urwego rw'abagide b'abarundikazi babigeme, turumva ko hariho uwo mugwi witwa Yes. Uyo mugwi witwa Yes wo utubwira muri make ugizwe n'iki, utunganije gute?
Umugwi Yes abigeme bari mu ishyirahamwe ry'abajijo mu Burundi no mu bindi bihugu bashoboye kuronka akaryo ko kuja muri iyo porogaramu bagakorana n'abandi bagize mu bindi bihugu. Ukuntu uwo mugambi Yesu utunganijwe n'abakobwa abigeme bo kuva ku myaka 18 gushika ku myaka 25 bava mu gihugu iwabo bakaja mu kindi gihugu aho baja kumara amezi 6 bakorera ishyirahamwe ry'abagidi bo muri ico gihugu. Baba bagiye kugira bagerageze kumbereza abanywanyi bo muri ico gihugu gukora kuvyirondoka bijanye n'amagara neza n'ubutinyanka, gukora kubijanye n'ibidukikije, gukora kampanye yo umugida arashoboye, umwigema arashoboye, n'ibindi bintu byose basabwa n'iryo shirahamwe bagiye. Si umugwi utandukanye n'iryo shirahamwe ry'abagiye, ahubwo n'umugwi umuntu aronka amahirwe yo kwinjiramo kubera ari muri iryo shirahamwe ry'abagiye.
Radio ya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundo mu Kinyarwanda. Mu kwezi kwa cumi ishirahamwe ry'abagide b'abigeme batandukanye mu bihugu bitandukanye baragize ikoraniro ridasanzwe ry'igisata cyabo cyitwa Yes Youth Exchange South to South, gisanzwe ari igisata cy'abagide b'abigeme bari mu bihugu 13 byo muri Afrika na 2 byo muri Aziya. Iryo koraniro rero bakaba baricishije ku mbuga ngurukana bumenyi Zoom, aho bahamagarira abandi bigeme kwinjira mu migwi y'abagide, gutanga inyigisho yo kumenya byinshi by'ubuzima bwabo nk'abigeme. Uno munsi rero twatumiye abigeme babiri abo mu ishyirahamwe ry'abagide b'abarundikazi. Twatumiye Bella Amandine Kaneza arongoye urwego rw'abagide b'abarundikazi bahurikiye muri Yes. Turi kumwe kandi na Benita Nitangabukuru ari muri iryo shyirahamwe ry'abagide b'abarundikazi. Nsubiriye ku mutumire wacu Bella, yariko aratubwira byinshi bijyanye n'uburyo ishyirahamwe ryabo ritunganije. Watubwiye byinshi by'uyu mugwi Yes, ufasha abigeme baba basanzwe bari mu bagide gufata iyindi ntambwe yo kunyikwa mu mahanga no gukora ibikorwa byo gufasha muri icyo gihugu. Ni ukuvuga yuko abarundikazi mumaze gushobora kubarungika mu bihugu bitandukanye. N'ibihe bihugu mumaze kuronka amahirwe yo kurungika abigeme b'abarundikazi?
Ibihugu bimaze kugira amahirwe yo kwakira abigeme b'abarundikazi ni igihugu cya Uganda, igihugu cya Kenya, igihugu cya Zambia, igihugu cya Zimbabwe, igihugu cya Madagascar, igihugu cya Malawi, n'igihugu cya Afrika du Sud.
Nuvuga ko abigeme b'abarundikazi baramaze kurungikwa muri ibyo bihugu byose biciye mu hari w'abagide b'abarundikazi mu gihugu?
Ego, hongeye ko n'igihugu cya Bangladesh.
Benita, waba wararonse amahirwe yo kuja muri kimwe muri ivyo bihugu Bella atubwiye? Iyo waba vyaragukiye, waba wagendeye ikihe gihugu vyari bimeze gute?
Nararonse amahirwe mu kuja mu gihugu ca Tanzania, naco yari yashizemwo ahari mu 2019. Hari mu 2019 niho naronka amahirwe yo kuja muri Tanzania.
Mwagiye muri bangahe? Ibikorwa mwari mufise mukora muri Tanzania byari nk'ibi?
Mu bisanzwe iyo hagize abana b'abakobwa baja muri ibyo bihugu, twavuye mu Burundi turi babiri, ariko umwe wese aba afise iyo agiye. Je nagiye muri Tanzania, undi yagiye muri Madagascar. Hama muri Tanzania ibikorwa twari dufise twakora kwari gufasha kongereza abanywanyi nubwo aba membre ba association y'abagide bo muri Tanzania. Ikindi gikorwa twari dufise cyari cyo kuja kwigisha abana b'abakobwa, abo nyine tuba turiko turaja kurondera kugira tubafashe bashobore kwinjira mu mwari w'abagide ku nyigisho zerekeye ibidukikije. Hariho n'ibindi bikorwa nubwo nti byo kubigisha ku magara meza, irondoka rijanye n'amagara meza. Hariho novuga nti n'amakampanye twabakoresha ku kivugo umukobwa arashoboye. Hariho n'ikindi gikorwa novuga nti dufasha mu kurondera abagenzi bashobora kuza barafasha ishyirahamwe ry'abagide bo muri icyo gihugu cya Tanzania.
Tukiri kumwe nawe Benita, birumvikana ko umaze kwihigira ibintu byinshi cyane muri umuhari w'abagide b'abigeme b'abarundikazi. Umaze kuja mu gihugu cyo hanze y'u Burundi, waragiye muri Tanzania. Ibyo byose byoba byaragufashije guhitamo ibyo wifuza kwiga? Ubu woba wiga iki? Kumbure coba caragize isano n'ibyo woba warakuye mu mugwi w'abagide?
Bisanzwe jewe nagiye naronsa amahirwe yo kuja muri Tanzania mejeje amashuri yanjye ya kaminuza bisigura ngo nari namaze guhitamo ico niga nari nagihejeje ariko mu kugenda bivanye n'ibyo nakoreyeyo bivanye n'ubuzima nabayemo bikagaruka no mu buzima bw'ishuri maze kugaruka narashoboye gufata bavuga nti intumbero y'ubuzima bwanje ndamenya ntintegerezwa gukora ukunuku bivanye n'intambamyi canke nuvuga nti amareyusite osi nagize muri ico gihugu ca Tanzania ndashobora kubona guha intumbero ubuzima bwanje uko ntegerezwa
kubutunganya ego ngira n'ukuntu bavuga ego none muri Tanzania igihe kingana gute uwasanze abanyitanzania bameze gute kumbure ikintu baba warabigiye ko nk'abantu
muri Tanzania nahamaze igihe cy'amezi atandatu nk'uko berari yabivuze umwanya tumara muri iyo programu hama bivanye n'imico usanga imico yabo itandukanye n'iyacu ariko mu kubiga ko nigiye cyane nubwo nti kukuntu barashwashwanutse cyane bityo byaranyuguye amaso nanjye kubera urumva n'abana n'abantu bashwashwanutse haba ku kazi ndaba muri iyo muri uko kubaho kwabo nanjye ndabiga ko ariko nanjye baranyigiye ko novuga yuko novuga nti turasangira turahanahana ubumenyi ariko n'imico wiga kuba nkabo ariko nabo bakiga kuba nkawo
bela mwemwe wamwaragiye hehe muri uyu muhari w'abagide mushobora kuba mwararose amahirwe y'ukubamwo igihe kitari gito
nanje nararose amahirwe yo kuja muri uyu mugambi wa Yesu mu gihugu ca Zambia aho namaze amezi atandatu navuga ko ari ahantu nuzuye ibintu byinshi kuko nk'abana nari nkiri muto niga kubana n'abandi bantu iyo ugiye muri iyo mugambi wa Yesu kubana n'abandi bantu bavuye mu bindi bihugu
ntabwo ukiriyemo wari ufise imyaka ingahe
nari mfise imyaka 22 nize kubana n'abandi bantu bavuye mu bindi bihugu tudasangiye imico ariko twategerezwa kubana iminsi yose tugakorana n'akazi ka minsi yose narahigiye kumenya ubutandukanire bw'abantu n'ukuntu umuntu umwe wese ahageze yiga kwakira uwundi muri kamere kimwe narahigiye n'ukuntu umuntu yifata yashitse mu kazi kuko tuba duhejeje amashuri abenshi ni twe tuba tugiheje amashuri tutarakora uriga gukora ukiga ukuntu umuntu yifatiye ageze ku kazi ukuntu umuntu atunganya akazi kiwe akitegura no gushika ku byo baba bamutumye gushikaho
abagenzi banyu b'abigeme bari mu muhari wanyu benshi bagiye muri ibyo bihugu bitandukanye mwasanze bagaruka bahindutse bate ama experience ubuzima baba babayemwo babaganirije benshi musanga bahuza kuki boba barakuye mu byo bindi bihugu cyo bacara bafashije
ico nuvuga ngira benitaraza kumunganira ico nuvuga ca mbere twigira muri iyo programme ya Yes ni kwiga kubana n'abandi bantu iyo wakuriye mu gihugu iwanyu ukabana n'abantu bo mu gihugu iwanyu ubana n'abantu musangiye imico ntibikugora kubana nabo kubera mwese muba mufise imico imwe muba mumeze nka co kimwe ariko iyo ushitse ahandi hantu mu bandi bantu bafise iyindi mico itandukanye birakugora kumenyera ariko uriga kumenyera iyindi mico y'abandi bantu uriga kumenya kubahiriza umuntu mu gateka kiwe kuko nimba we dufate waramenyereye yuko iyo ubyutse uramutse abantu mu banyu hariho abandi bantu batabaye gutyo mu mico yawe wiga kubahiriza imico y'umuntu umwe wese na kamere kiwe
ego ikindi ni umwunganira bera nuko iyo maze kumva abandi nabo baba baravuye mu bindi bihugu babage muri programme nuko wasanga bavuga bati ku kazi byari bimeze ukunuko wasanga hariho rigueur imeze ukunuko mutegerezwa gukora ku mwanya akazi kaba gatonzu ugaru umva bagarutse bafise iyindi sura ntawagiye novuga nti yaratanguye gukorera ahantu ariko kubera twagenda duhejeje amashuri wasanga turuza dufise novuga nti iyindi bagaje mu mutwe tuvuga tuti ubu rero turaje mu bundi buzima hama ikindi ni uko wasanga hariho ibyo wategerezwa kwakira nimba wabana n'uwo muri Bangladesh muri Bangladesh hariho nk'indya barya wewe utarya mugabo waragerageza ukabifungura nabo bagafungura nk'ibyo wawe kugira ngo muhuze muri kwa kutagira novuga nti kwa kudahuza imico kwa kudahuza novuga nti ibintu byinshi ariko kugira ngo mubeho mwese muri mu mahoro mwumvikana hamugwa rugendo mwiko murafatana rugira icyo rushitseko kuko kumarana amezi atandatu n'umuntu atava mu gihugu cy'iwanyu mutavuga ururimi rumwe usanga n'ibintu icambere na mbere biba bigoye ariko ni ibintu bikwigisha iyo uri ufata urugendo nyine muri ubu buzima kuko usanga bigutegura no muri kazoza ntuzi aho uzoshika ariko byaradutegura cyane mu buryo bwose haba mu bo tubanye ku kazi haba umva muri icyo gihugu uba wagiyemo haba no mu bamubanye muhira
Bella uyu mugwiwa yes ufasha abo bigeme kugira izo experience kugira ubwo bumenyi baba bashikiye hehe muri ibyo bihugu baba bagiyemo ukuntu mutunganije aho bashikira ayo mezi atandatu yose bashikira mu miryango y'abantu canke mu mashirahamwe nyine y'abagide muri ibyo bihugu biba bimeze gute
ico kiri no mu bindi bintu twize nk'abigeme bakiri bato uyu ugiye muri ico gihugu mushikira ishirahamwe ryo muri ico gihugu barabarondera inzu ni ukuvuga ngo mushikira mu nzu mwenyine uko mwari uko mwaje muje gukorera muri ico gihugu babaha inzu bakabaha n'umushahara hejuru ya kwa kwiga kubana n'abandi bantu muriga no kwibako mutegerezwa kumenya yuko ibyo iyo nzu barayibarihira ariko ibigusigaye byose ibyo gusuma ibyo ukuntu mukora mu nzu ibyo guteka byose ni byanyu imwebwe mu birunguru ko mwe mu bishatse umva hejuru yuko ukuntu twiga ibindi bintu byinshi umuntu ariga n'ukuntu yibako kuko tuba tuvuye mu bihugu iwacu benshi hano iwacu mu Burundi na cyane cyane ubuvuye mu nzu aho wari kumwe n'ababyeyi ukaba ufise abakozi mu nzu mugabo ugacushika mu kindi gihugu aho utegerezwa kuja ku kazi ukava ku kazi wataha ugashika umenya yuko ibyo gukora isuku yo mu nyungu no gusumbura byose birakuraba
ego birumvikana ko abo bigeme baza bafise ubumenyi n'ubuhinga budasanzwe kandi abandi bigeme mu gihugu kumbure baba bataronse amahirwe yo kuronka noneho ba hari amashirahamwe mukorana nayo mu Burundi abafasha kuronka ubuzi iyo bamaze kugaruka bafise ubwo bumenyi bafise izo experience baba baronse mu bindi bihugu amashirahamwe mukorana nayo yubaraya
nta mashirahamwe tura ishirahamwe ry'abagide rifise amashirahamwe asanzwe bakorana ku yindi migambi ariko nta mashirahamwe novuga ngo aca bafasha abo bagide abo bigeme kurondera akazi ariko ni benshi ubu abagide bagiye muri uwo mugambi aho bakora baharonse akazi kubera bari mu bagide no kubera bashoboye kuja hanze y'igihugu bakugurura amaso bakabona ukundi abandi bantu mu bindi bihugu bakora iyo ugiye gusaba akazi ahantu uvuga ko umaze gusohoka igihugu ko umaze gukora icyo kintu ukagisigura abantu benshi birabatuma babona ko uwo mwigeme yagiye akavi wabari muto gashobora kuja ahantu agakora hama akagaruka ari umwigeme hazogira icyo yunguye ishirahamwe ryawe
Benita nawe niko ubibona iyo umaze kugaruka mu Burundi uvuye muri urugo rugendo umaze kuja mu Baskuti umaze kuba mu Baskuti imyaka yose wasanze bisa n'ibyoroshe gato kuronka haba ari stage canke akazi
ego niko ndabibona cyane kuko nubwa nti hariho aho nubwa nti byangejeje maze kuja muri iyo programme hama nkagaruka bivanye n'amakonesansi ubumenyi navanyeyo iyo ndiko ndasaba nk'ahantu akazi ndamaze kubona yuko hari aho biroroha yuko ndo nk'akazi hama kandi maze gushikayo bakabona n'uburyo nuvuga ntibora babandanye bangirira icyizere bivanye n'ubwo bumenyi nakuyeyo n'ingene ndiko ndakora aho hantu.
Ego imbere ya coronavirus Bella wewe usanzwe urongoye uwo mugwi birumvikana ko kumbure coronavirus ikiza caje ku isi gishobora kuba cara batesheje gukora bimwe muri bimwe mu byo mukora aho bahari inzitizi n'intambanyi mwahuye nazo muri iki gihe cya corona mu bikorwa muri mwe.
Inzitizi zahabaye bijanye n'ikiza cya corona turimo nuko tutashoboye kuronka amahirwe yo kurungika abigeme bacu mu bindi bihugu kugira ngo baje gukorerayo ariko sinovuga ko yabaye intambanyi nini ya cyane kubera yuko twaciye dufata abo bigeme ibyo bikorwa byari bisanzwe bitegerezwa gukorwa n'abo bigeme boje uno mu Burundi wacu bitabikorwa n'abigeme basanzwe bari ngaha mu Burundi. Icyo navuga bataronse amahirwe yo kuronka nuko batashoboye kuja mu kindi gihugu no kwiga ukuntu babana n'abandi bantu ariko barashoboye kwiga gukora akazi gukora ibyo kuba bafise intumbero bategetse bashaka gushikako no kumenya ukuntu bayishikako.
Ubu bakumbure bazoronka amahirwe n'ibintu byuguruka uko ku kuja mu bindi bihugu bigasubira bikuguruka uwo mugwi w'abigeme barafise amahirwe kuzogenda
kubera tutarabone neza uko ibyikiza cya corona bigiye kwegera imbere gushika mu mwaka w'2022 ntabazoronka amahirwe yo kugenda mu bindi bihugu ariko kuva mu mwaka w'2023 bizera yuko ico kiza cya corona kizoba caratorewe inyishu abantu bagashobora gusubira kugenda.
Naho hoba hari urucanco mu bigo bimwe bimwe ugasanga baroroheje ibintu byo nibyo bari muri bimwe basaba imbere yuko abantu bafata ingendo
ntibarabi aba ishyirahamwe mpuzamakungu ry'abagide hamwe n'abadufasha gukora icyo gikorwa cya yes ntibarabitorera inyishu neza ngo intumbero.
Tusa nk'abaja ku musozo w'ikiganiro reka mpindukire kumbure kuri Benita ase nk'uganiriza abigeme bagenzi biwe abariko abahejeje kumva umugwi w'abagide icyo yobahanura kumbura bahamagarira kuza muri uno mugwi icyo yobahanura babwira cerekeye uno mugwi icyo yahungukiye ko Benita ubona bagenzi bawe uwo babwira iki ku bijyanye n'ivyo wowe umaze imyaka ubona muri uyu mugwi.
Icambere numva no bahanura ni ukwifatikanya natwe bakinjira mu hari w'abagire mu muhari w'abagide nk'uko mbere yari yabivuze ntituraba imyaka kuko umwe wese ivaye n'imyaka aba afise arashikira mu rugero rwiwe yaba uwukuze yaba umutoyi ni byiza yuko aja mu bagide akahigira ubumenyi ataronka mu ishure akahigira n'ubumenyi ataronka muhira ivyo ni ibintu bishobora kumutuma novuga nti atera imbere haba mu mutwe haba moralement niko nubivuga bishobora kumutuma ashika imbere cyane naho iyo bakiri muto mugabo agashobora kwiyumvirira kure bivanye n'uko nuvuga nti kenshi turazi nyene nuvuga nti isi yevoluwa ariko usanga hariho ahantu umuntu ashitse ndabivuga ndabiye nko kuri jewe no ku bagenzi banje b'abagide hariho aho usanga naho umwana bakiri muto mugabo ageze aba kumenye aba yarose mu bagide nenda tumirira cyane umwana w'umwigeme ahari hose yaba n'ababyeyi ndabatumirira cyane guhimiriza abana babo b'abakobwa baje mu muhari w'abagide
kuko batazigera mu kuvuga nti bicuza kuba bararungitse abana babo mu bagize.
Urakoze cyane. Uyu ni Benita Nitanga Bukuru ari mu ishyirahamwe ry'abagize babigeme mu Burundi. Hama nawe Bella Mandine Kaneza usanzwe urongoye urwego rw'abagide b'abarundi kazi mu mugwe wa Yes. Icyo uhanura abigenewe b'abarundi kazi, abanyarwanda kazi, abumva ururimi uri kuraganiriza, uwo bahanura iki, uwo babwira iki ku bijyanye n'umugwe wanyu, umuhari wanyu, kumbure n'ibikorwa byanyu?
Icyo nuhanura umugeni wese ahari hose, ni umuhumiriza cyane kwinjira mu ishyirahamwe ry'abagide, haba mu Burundi, haba mu Rwanda, n'undi wese wumva ikiri mu tugo tunakoresha. Ndamuhamagariye cyane kwinjira mu ishyirahamwe ry'abagide, kubera yuko indero twakura, ubumenyi twakura, aribwo butuma benshi muri twebwe turi muri iryo shyirahamwe tugeze aho tugeze uno munsi. Hari ababitanguye bakiri bato, hari ababitanguye begeye imbere gato, hari mbese n'ababitanguye bakuze babanze guheza za kaminuza bamaze no kwinjira mu buzima bw'akazi. Ariko twese icyo duhuriza ko ni kimwe, niko byatugiriye akamaro, byadufashije kwiyubaka, bidufasha kwiteza imbere no guteza imbere abari impande yacu. Nuhimiriza ababyeyi bose, abana bakiri bato, kubashyira muri iryo shyirahamwe ry'abagide bakazohakurira, kuko nibahakurira bazohigira byinshi bizotuma umwana wabo mu myaka iri imbere azoba umwana afise aho yigejeje, afise icyo yungutse arushije abandi bana batari muri iryo shyirahamwe.
Ego, murakoze cyane. Kumbure Bella, unatubwira nimero canke imbuga zitandukanye abigeme babumva bashobora kubaronka, ko bashobora kuba ronka kwa yandi makuru no kubakura kugira ngo baze biyandikishe bo baronka gute?
I Bujumbura turafise aho ibiro dukoreramo kuri Avenue de la Mission, Immeuble de Ndongozi, niho dufise umugwa mukuru. Turafise na page Facebook, Instagram, Twitter zitwa Association des Guides du Burundi. Umuntu uwo ari we wese adukeneye arashobora kuducako akadusanga ngaho.
Ego, murakoze cyane rwose. Uyo yari Bella Amandine Kaneza rongoye urwego rw'abagide b'abarundi kazi bahurikiye mu mugwi Yes. Twari turi kumwe kandi na Benita Nitanga Bukuru, ari umwe mu bigeme b'abarundi kazi bari mu mugwi w'abagide mu gihugu. Nkabashimiye cyane akanya bafashe kugira ngo bifatanye natwe batugire byinshi byerekeye abagide b'abarundi kazi babigeme muri iki gihe. Turashimiye cyane namwe mwe mwaduteze amatwi, nkuko mwumvise batanze uburyo mushobora kubashikira kugira ngo mwifatanye nabo, mukorane nabo, muje mu migu yabo. Nimwumva iki ari igikorwa mwakunze. Mwari muri kumwe na Orion Itangishaka rero mu kiganiro muri Isanga mwumva buri munsi, ikiganiro muri Isanga cyo ku munsi wa kabiri kiba cibanda cyane cyane kigize n'abakenyezi n'abigeme mu kwihweza ubuzima bwabo, amagara yabo, iterambere ryabo n'ibindi byinshi byerekeye ubuzima bwabo. Ndabifurije rero umunsi mwiza, ndabifuriza amahoro mu kubandanya mwumva Radio Ijwi rya Amerika.
c'est que t'as vu dans mon fond, j'ai des bébés bio qui me kiffent. La rue star, yeah. I'm a star, mami. They got nothing on you, mami. Elles n'ont rien sur toi, elles n'ont rien sur toi. T'es mon étoile, mami. Oh. Elle a fouillé dans mon iPhone. C'est qu'elle a trouvé dans mon Snapchat. Je pouvais, je le ferais. A tous les autres filles, hasta la vista. I'm not a playboy. Ago mare mare, ago mare mare na you. Ago mare mare, ago mare mare na you. I go leave you jamais, jamais. Jamais, jamais. Séparé, jamais, jamais. Na na na. Jamais, jamais. Hey, hey, oh, jamais, jamais. Oh, oh. Jamais, jamais. Jamais, jamais, na, na, na. Jamais, jamais. Girl, I'm living my life. Girl, I'm living my life with you. And if I go die, girl, I swear I go die for you. Now so we be starting, okay, okay, lady. I go love you forever, okay, okay, lady. Repose ta tête sur ma poitrine. Écoute mon cœur qui bat. Je ne sais pas si je peux vivre loin de toi. I go mare mare, I go mare mare na you. Hey. I go mare mare, I go mare mare na you. Hey. I go leave you jamais, jamais. Jamais, jamais. Séparé, jamais, jamais. Na, na, na. Jamais, jamais. Hey, hey, oh, jamais, jamais. Oh, oh, oh. Jamais, jamais. Divorcé, jamais, jamais. Na, na, na. Jamais, jamais. I go leave you jamais, jamais, oh, jamais, jamais. Séparé, jamais, jamais, nah, nah, nah. Jamais, jamais. I'll never let you go, jamais, jamais, hey, jamais, jamais. Divorcé, jamais, jamais, oh, jamais. It's never too late, it's never too late to love. It's never too late, it's never too late to love. Bébé, toi-même, tu vois notre amour, c'est Moukele. Bébé, follow me, go, Moukele. Ago mare mare, mare mare, na you. Ago mare mare, ago mare mare, na you. I go leave you jamais, jamais. Jamais, jamais. Séparé, jamais, jamais. Na, na, na. Jamais, jamais. Hey, hey, oh, jamais, jamais. Oh, jamais, jamais, divorcé, jamais, jamais, na, na, jamais, jamais, I go leave you, jamais, jamais, oh, jamais, jamais, séparé, jamais, jamais, na, na, jamais, jamais, I'll never let you go, jamais, jamais, hey, jamais, jamais, divorcé, jamais, jamais, oh, jamais, 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 jamais.
jamais, 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 oui. Jamais, 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 oui. Jamais, 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 oui. Jamais, 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 jamais.
Le monde qui brûle, le vent pour une solidarité de fer.
The war